ndacyateze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi shuti zacu mwirwe neza. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi 19.22. Kuri internet turi kuri www.radioyacu.com. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika iribuka umwaka umwe ushize abayoboke b'uwari umukuru w'igihugu Donald Trump bagabye igitero ku nteko ishinga amategeko.
The former president of the United States of America has created and spread a web of lies about the 2020 election. He's done so because he values power over principle, because he sees his own interest as more important than his country's interest, than America's interest.
Perezida Joe Biden yasuye inteko ishinga amategeko y'igihugu cye, ati uwari umukuru w'igihugu yakwirakwije ibinyoma ku matora yo mu 2020, yirebera inyungu ze ntiyitaye ku z'igihugu. Uburundi bwirukanye abanyarwanda bavuga ko bari bahunze banga kwikingiza COVID. Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bafite ubwoba ko ibirunga bya Nyiragongo na Nyamuragira bishobora kuruka. Naho muri Sudani, abaturage batagira ingano bagiye mu myigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi bwa gisirikare. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Muri Sudani, nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, abantu batagira ingano bihereje imihanda uyu munsi mu murwa mukuru Khartoum no mu yindi mijyi itandukanye mu myigaragambyo yo kwamagana abasirikare bakoze coup d'etat. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Amasanamu yashyizwe ku mbuga ngurukanabumenyi yerekanye inteko zijeje umutekano ziriko zirasa imyuka ibabaza mu maso kubari mu myiyerekano mu ntumbero yo kubashwiragiza. Amatelefone na internet byari byugawe imbere y'uko iyo myiyerekano itangura, nk'uko byabaye mu myiyerekano yabaye imbere yaho. Bimwe mu biraro biri hagati y'umugwa mukuru Khartoum n'ibisagara bifatanye bya Bahri na Omdurman nabyo nyene byari byugaye. Abari mu myiyerekano bari batangaje ko bazogerageza gushikira ingoro ya perezida ku mugwa mukuru Khartoum, ni mu gihe babandanya kuremera igisirikare cyahagaritse amasezerano yo gusangira ubutegetsi yari yaganiriwe inyuma y'uko perezida yari amaze igihe kirekire atwaza igitugu Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi mu mwaka w'2019 muri coup d'etat yabaye mu kwezi kw'icumi k'umwaka urangiye w'2021. Abateguye imyiyerekano batangaza ko bazobandanya imyiyerekano yo kwiyamiriza intwaro y'igisirikare biciye mu mahoro, kuko ari cyo kirwanisho gikomeye cyane bafise. Iyo myiyerekano ibaye iminsi ine inyuma y'uko umushikiranganji wa mbere Abdallah Hamdok atanze imihoho mu mabanga yiwe, vyatumye kazoza k'igihugu kabamwo ibibazo bikomeye. Hamdok yabaye umushikiranganji wa mbere mu mwaka w'2019, yarahagarikiye ikiringo c'itunganywa gushasha ry'ubutunzi bw'igihugu mbere y'uko akurwa ku butegetsi muri coup d'etat. Yagarutse mu mabanga yiwe mu kigoro ataco kashitseko kukugarukira amasezerano yo gusangira ubutegetsi.
Ubushinwa bugiye gushyiraho intumwa yihariye ku bibazo byo mu karere k'ihembe rya Afrika. Ibindi tubibaze Frederic Nkundikije.
Ubushinwa bwatangaje uyu munsi kwa kane ko iyo ntumwa idasanzwe izorunyekwa mu ntumbero yo kugerageza gutsimbataza amahoro muri ibyo bihugu. Bwatangaje kandi ko ugiye gushimikira kubandaje aho kubandanya gushimikira ibikorwa byo kubaka no gusanura amabarabara nk'uko vyahora bibikora mu bihugu byo muri Afrika. Umushikiranganji w'Ubushinwa ajejwe udandaji Wang Yi yatangaje iyo nkuru ari mu gihugu ca Kenya cafashije cane mu bikorwa vyo kumvikanisha umurwi abaharanira kwikukira kwa Tigray People's Liberation TPLF mu mfudafunyo hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed. Kuva kera na rindi igihugu c'Ubushinwa cahora gifasha ibihugu vyo muri Afrika mu bijanye n'iterambere hamwe n'ubutunzi, nticahora citaho ibibazo bijanye n'umubano hamwe n'imigendanire. Yamara Wanga ni yatomoye neza amabanga iyo ntumwa idasanzwe izoba ijejwe.
Muri Afrika y'Epfo, abarwanya inkongi z'imiriro bavuye ku ngoro y'inteko ishinga amategeko, umutekano wayo rero wasubiye mu maboko ya polisi. Fidel Niyongabo aragarutse.
Ni minsi ine inyuma y'uko umuriro usambuye inyubakwa nkuru y'inama nshingamateka y'igihugu. bahavuye inyuma yuko bawuzimije burundu barahagumye gushika ku munsi wa gatatu kumuhingama kugira babone ko atambeya zisubiye kwaduka abagwanya imiriro amajanindwi bakoze amasaha arenga 71 kugira bazimye uwo muriro burundu umuntu ikekwa ko yadometse uwo muriro ku munsi w'Imana yarahagaritswe akaba yaritavye sentare ku vyaha vyo kwinjira mu nyubakwa za leta mu buryo butarekuriwe n'amategeko ivyaha vy'ubusuma guturira inyubakwa no kurenga ku mategeko ajeje umutekano mu gihugu aziririza abantu kwinjira mu nyubako za leta batabire kuriwe abashikiza manza batangaza ko uwo muntu yafatanywe kandi bombe ntacha abategetsi baravuga ku mpamvu zatumye uwo muntu akora ayo maroregwa batangaje kwa kirikare kugira umuntu avuge niba uwo muriro watangujwe n'impaka mu kibanza kiranga demokrasi mu gihugu yagumye mu munyororo imbere yuko urubanza guherekeye kurekugwa kwiwe atanze gwatiruba igipolisi kimenyesha ko gishobora guhagarika abandi boba bikekwa mu gitero cakozwe ku nyubakwa z'inama nshinga mateka y'igihugu uwo muriro wadutse muri zo nyubakwa mu gisagara cha Cape Town mu masaha ya kare ku munsi w'Imana urangi
Murakyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu Amakuru y'ibiyaga bigari Uburundi bwirukanye abanyarwanda bahunze muri iyi minsi bavuga ko badashaka kwikingiza virusi ya corona mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganiriyeho na buramatari Albert Hatungimana uyobora intara ya Kirundo ihana imbibi n'u Rwanda
baje butumupaka badaciye ku mupaka uzwi twarabonyemmo abanyarwanda bavuga ko badashaka urucanco ariko turabona nabandi baje ku mupaka baciye mu bufunzo wa Kanyaru hanyuma ugasanga harimo abantu baba batashatse guca ku mupaka wa Gasenyi nemba dusanze tuzi rero ubuye tubona yuko ari abantu batemera urucanco
amakuru atangazwa bavuga kandi ko muri ko murabasubiza inyuma mu gihugu cy'u Rwanda murashaka kutubwira imvo zituma musubiza inyuma abantu bashaka gusaba ubuhungiro
abo bantu usabasabye ubuhungiro kubera ko ku itariki zine z'ukwezi kwa mbere 2022 naragiye ku musozi wa Nyakarama muri komine ya Bugabira kuganira nabo dusanga abo bantu n'abantu batemera amategeko y'igihugu cy'u Burundi kuko bagendera ku myemerere y'idini hanyuma bakongera kandi bakaba abantu batemera yuko babapima rero twebwe mu gihugu cy'u Burundi umuntu yinjiye arapimwa nawe yaba yaciye mu kinywabi turamupima kugira ngo ntihanduze abarundi abo rero kugeza icyo gihe baranse gupimwa bumva baze gupimwa baca banka no gufata umuti kandi igihugu cy'u Burundi mu kwikingira urucanco ari kuza kwipimisha cyumva ibimenyetso hanyuma iyo basanze urwaye bagaca baguha umuti unyoye umuti abarundi benshi barakira bose barakira nunga mu Kirundo rero icyo kiza cyaraduteye izo ngingo z'igihugu turiko turazishyira mu ngiro abo bantu rero nabujya baciye mu rufunzo rw'akanyaru baca ahantu hatazwi kuko iyo baca ahazwi bari gupimwa twaciye tubona rero yuko bafise ibyiyumviro biri kubiri n'amategeko y'u Burundi ajyanye no kwikinga icyo kiza bituma rero twahisemo yuko twabashikiriza u Rwanda nabugera abanyarwanda kandi binjiye binyuranije n'amategeko hanyuma kugira ngo u Rwanda rwatahunze umugambi wo kwikingira coronavirus nayo urumva binjiye bakaba banka ingingo z'igihugu cy'u Burundi bakaba kandi binjiye mu buryo butemewe n'amategeko ni byiza ko tubasubiza mu gihugu babaje bava
muri iki gihe abamaze gusubizwa inyuma cyangwa abamaze kugerageza kwinjira ni banganiki mushizemo abaca ku mipaka yemewe n'abaca ku mbibe zitemewe
abo twabonye twaganiriye kandi banse no kwipimisha bashika 14 bamwe twabahaye intara y'amajepfo kuko niyo baje bapa muri district ya Nyanza abandi twabacije ku mupaka wa Gasenyi nemba mu byukuri si ukubagira ubuhungiro mugabo iki kiza ni kiza cy'isi yose isi yose yarafashe ingingo igihugu cyose cyarafashe ingingo zijyanye no kwikingira coronavirus mu Burundi rero mu ngingo zafashwe baduhimiriza leta y'u Burundi duhimiriza nuko umuntu acyumva ibimenyetso yipimisha nuko umuntu wese yinjiye igihugu cy'u Burundi yipimisha abo bantu rero barabyanze ku mugaragaro imbere y'abamenyeshamakuru imbere y'abajeje umutekano n'imbere ya buramatari dusha tufata ingingo rero yuko twabashikiriza igihugu baje bapfa mu kugira ngo babatahuze yuko tudashobora kwakira abantu bari kubiri n'amategeko y'igihugu cyo Burundi.
Muri iki gihe tuvugana hari ababandanya kugerageza kwinjira mu Burundi bahunze izo ntandago mu Rwanda.
Oya, twebwe tumaze kugira urugendo ku mutumba wa Nyakarama muri komine ya Bugabira aho binjirira baciye mu kiyaga mu rufunzo duhanira ku rubibe n'u Rwanda kuruzi Kanyaru. Twara baganirije turamarana amasaha ashika ane turagiranira n'inama n'abenegihugu baho, hanyuma mwabo twarasanzemo abana, hanyuma turabwira bavuga kuko bavuga yuko n'ubundi mu rufunzo hariyo abandi, hanyuma turabwira baba telefone bababwire yuko mu Burundi bariko baraza, nawe nyene bafashe ingingo yo gupima abinjira. Rero ucyanka kupimwa urumva ko tudashobora kukwemera ko winjira mu bene gihugu b'Abarundi basanzwe ata coronavirus hari. Twebwe runga mu ntara ya Kirundo icyo kiza hariho abo twagitoye bari ku muti kandi barakize, mugabo muri komine ya Bugabira nta mwene gihugu n'umwe agwaye iyo coronavirus. Cyumvikana ko rero nabo baba bariko barashaka kwinjira, baba bariko barashaka kuza kutwandukiriza bene gihugu, ibyo rero urumva ko tudashobora kubyemera.
Albert Hatimana bura matari ntara ya Kirundo, murakoze cyane rwose ku kanya mwa hari radio ijwi ya Amerika.
Murakoze cyane.
Igoma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibirunga bya Nyiragongo na Nyamuragira biragaragaza ibimenyetso ko bishobora kuruka vuba. Abahanga babikurikiranira hafi barasaba abaturage babyegereye kuba maso. Ni inkuru ya Aria Sanka Darius uri Igoma.
Hirya no hino mu mujyi wa Goma hakwirakwije amatangazo y'indorerezi zikurikiranira hafi ibirunga. Ayo matangazo avuga ko igipimo cy'ibirunga kigeze ku ibara ry'umuhondo, bisobanura ko abantu bagomba kuba maso. Ibi byakurikiwe n'imitingito ikomeje kumvikana hirya no hino ivanze n'umukungugu wazo ugera mu midugudu uturiye ibyo birunga na Mukondo na Mutaho. Ibi byatumye abaturage bamwe bava mu ngo zabo berekeza mu yindi midugudu. Mu mudugudu wa Mukondo muri grupi Mamuja mu karere ka Nyiragongo mu bilometero 11 uvuye mu mujyi wa Goma, abaturage baravuga ko umukungugu uturuka muri ibyo birunga wica imboga n'ibindi biribwa. Nkuko Petronia Baseme umuhinzi kazi abitubwira.
Tuko na ogopa sa
turi gutinya wenda habe iruka ry'ikirunga. Dore n'abana bacu batangiye kurwara, niyo mpamvu duhunze.
Bikozi ndyo tunashuka ngambo za uko.
Ibindi bituma abatuye Mutaho hafi ya Mukondo bahunga mu ngo zabo ni uburwayi buri kugaragara kuri abo baturanye b'ibyo birunga, n'ibindi bituma bacika intege badashidikanya n'ubwahawe n'abahagarariye indororozi z'ibirunga kuri uyu wa gatatu. Arsene Tampaka atuye Mutaho.
Muri iminsi turi gukorora cyane, n'abana bamwe batangiye kurwara za diare n'izindi ndwara. Abaturage turi gusaba abayobozi bishyira hamwe ya oveje batubwize ukuri.
Biyankizi Nkiko ni umuganga. Kuri wa gatatu yaraye mu kazi, yabye Ijwi rya Amerika ko yabonye umuriro waka hejuru y'ikirunga Nyiragongo. Afite inama agira abaturage bibasiwe n'umukungugu mwinshi ubibasiye.
Inama twabagira ni uko ikirunga kiri hano activite nk'uko yohereza kera rero mikorobe zo mu kirunga kaba yakwidepoza ku myaka ku marigini barabwa soko none birasaba yuko cyose mbere yo kukirya bagomba kuyacuza koga neza ko iki byabazanira n'uku n'ingoma za diare. Niba atageje agafata regime agifata imbuga, imboga ya soromye agasoroma akabari wayo umucucu w'ikirunga akaba atageje neza akarya gutya byamuzanira no gupfa abana badahize yaho zahitwa. Cya kabiri ni ugukingira amaso, kubera ntugakingire amaso ni umutana gukingira mu maso kwaribisha amaso.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Rwanda. Abagenzi bakoresha taxi za moto mu mujyi wa Kigali bazatangira kwishyura ku ikoranabuhanga ejo kuwa gatanu. Leta ivuga ko bigamije kwihutisha ikoranabuhanga mu gutwara abantu n'ibintu, n'abatwara moto taxi bo bakavuga ko bigamije kubahombya. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ushingiye ku bisobanuro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu mu marorora, byumvikana ko gukoresha ikoranabuhanga rya mubazi kuri moto mu Rwanda hose biri mu mugambi wo gutsimbataza ikoranabuhanga nk'intumbero igihugu cyihaye. Uyu ni Bwana Tebonese Njangu ushinzwe kurengera abaguzi mu kigo Rura.
Nk'uko igihugu cyacu gikataje mu ikoranabuhanga duhereye mu buryo bwo gutwara abagenzi muri transport, utangiriye mu mabisi, mu mataxi voiture, igenda neza bijyanye na tap and go, nta guhererekanya amafaranga kandi no gucunga kuzwa uburyo umwete cyangwa umwanya kugira ngo umwanya wo gupfubusa twaje gutekereza no dusaga ko no kubakora umwuga wo gutwara moto naho hakenewe ibyo koranabuhanga kuri hagira
irikora nabuhanga kubatwara abagenzi kuri moto ariko sirishya ahubwo ku mwuzo wa mbere ikigorura kivuga ko abashoramari bari baryinjiyemo bitwaye nabi byatumye bamwe muri woruri bahagarika kukijyanye n'ibiciro kuri moto nabyo byarahindutse mu mikoreshereze mishya mubazi
kilometero mbere bitangira cyari ku 133 hanyuma biza kwigwa bisubirwamo n'abishinzwe kigira ku 107 ariko kilometero 200 bya mbere amafaranga 300 forfeite ntabwo mubazi tangira kubara bivuyemo wagenda kimwe wagenda metero 50 wagenda metero 100 wagenda iki inyuma y'ibyo birometero 200 igatangira kubara niyo mpamvu dukangurira abantu gukoresha momo kuko kashi ntiwabona asaguka
kubyo kwishyuriye mubazi yo kuri moto bwana Peter Mubirigi ushinzwe iby'ikoranabuhanga mu kigorura agasobanura ko ubwishyu bwayo buzajya bubarwa kuri buri rugendo mu motara koze
igiciro cy'urugendo kirimo amafaranga yishyuririya mubazi akabamo amakomisiyo yuri umuhiriya service na matransaksiyo na mafaranga imumotari. Na mumotari ufite ikibazo cy'uko wenda hari amafaranga yatanze akenewe kwishyurwa.
Radio Ijwi rya Amerika iganira n'abatwara abagenzi kuri moto mubemeye kutuvugisha nta n'umwe washimye ikoranabuhanga rya mubazi kuri moto zabo kuko basanga bizababera igihombo.
Ibiciro barabigabanyije cyane ku buryo hari naho twatwariraga abagenzi amafaranga atakigeraho. Mbere yuko mubazi ziza. Kandi mu byukuri bice kinyabiziga nitwebwe tuzi ibikigendaho warangiza akazi umuntu agahita nibiciro batwariraga umuntu agahita bikubita hasi kandi kuri ya mafaranga umugenza guhaye nubundi bakanayakata
uyu mumotari agakomeza avuga ko irikorana ubuhanga rya mubazi rigiye kubicira akazi kuruta kukateza imbere
kwitwe mubazi ku ruhande rwacu nk'abamotari nta nyungu twe tuyibonamo yaba inyungu habaye ku mafaranga wenda wakoreraga hari kiyongereyo ariko mu gihe yagabanutse ntago twavuga ngo tubifitemo inyungu twebwe ni nko kutwicira akazi muri make hakabayeho kuba ahubwo baraje kutwungura kagira ikiyongeraho ku mafaranga ahubwo wenda twanakoreraga
mugenzi we ku ruhande nawe abanje kuzunguza umutwe icyarimwe y'imyoza ntiyashimye ikoranabuhanga rya mubazi yumvikanisha ishavu mu mikorere
njyewe ibintu iyo mbitekereje mba numva binambabaje njyewe nigurira moto yanjye n'amafaranga yanjye wanyiza ukaza kuyikoraho business zawe wowe witekerereje nkibaza ibingibi bundi byo ni ibiki bimariye iki umumotari tuzarira paka ahubwo n'amaraso tuzayarira mba numva ari ukubabaza umumotari
mu buryo bw'imibare yarura ku rugendo umumotari akoze afataho 90% abamuha serivisi bagafata 8.3% asigaye akajya kuri kampani y'itumanaho ikigorura kigasobanura ko ku rugendo rusabye umumotari gutegereza umugenzi mubazi zagibara amafaranga 21 ku munota naho mu gihe akoze urugendo rurengeje ibirometero 40 mubazi zagihita itangira kubara amafaranga 187 ku kilometero ni ibiciro ruri itangaza ko bizajya bihindukana n'ibihe nta mugenzi wigeze yemera kumvikana avuga kuri iri koranabuhanga ariko abo twavuganye nabo batemeye ko dutangaza ibyo batubwiye bemeza ko badashobora kujya kuri moto ziriho mubazi banga ko yabahendesha bwana Daniel Ngarambo kuri ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu Rwanda avuga ko iri koranabuhanga rizakemura byinshi hagati y'umugenzi n'umutwara agahumuriza impande zombi
ikibazo kizaba kiri bakaba batari kugisobanukirwa twe turahari nk'ubuyobozi bwa koperative kubafasha
bariya se bavuga ngo bagiye gukorera umushoramari kuruta uko bikorera byo bimeze bityo
bariya ni impungenge bafite z'uko wenda batari batangira akazi rero nibakora akazi nibabona nitubireba ko gukora umushoramari tugiye gukorera nk'ubuyobozi bw'abamotari bushinzwe kubavugira no kubareberera ntabwo bafituma bazakora umushoramari ngo bahombe kuko ibyo turi kuganishaho byose ni ku neza y'umumotari ikoneza y'umugenzi utega moto
ikigo rura gikomeza gushimangira ko uzaba adafite mubazi kuri moto bazajya bamuhanisha amafaranga 30,000 kugeza ubu zaba bisi zitwarira abagenzi hamwe cyane zo mu mujyi wa Kigali zirakoresha ikoranabuhanga ndetse n'imodoka ntoya zitwara abagenzi nazo zirakoresha ikoranabuhanga gahunda ya mubazi kuri moto kwikubitirira atangirira mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ikazanakomereza mu bindi bice by'igihugu Kigali honyine harabarurwa batwara abagenzi kuri moto basaga 25,000 mu gihugu hose bari ku 46,000 nk'uko imibare y'ihuriro ry'abakora uyu murimo ibigaragaza. Ejo bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tugaruke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri iyi tariki ya gatandatu y'ukwa mbere umwaka urashize, abayoboke b'uwari umukuru w'igihugu Donald Trump bateye Inteko Ishinga Amategeko kugira ngo baburizemo kwemeza burundu ko Donald Trump yatsinzwe amatora mu 2020. Uwamusimbuye Joe Biden yasuye Inteko Ishinga Amategeko ahavugira ijambo yise ukuri k'umuremyi. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima aratunyureramo muri make ibiri kubiyemo.
Igitero cy'urugomo rw'abashyigikiye bwana Trump cyahinduye isura y'Inteko Nshinga Amategeko ya Amerika, ndetse gituma hirya no hino ku isi hatangira kwibazwa ku hazaza ha demokarasi ya Amerika. Mu ijambo rya Perezida Joe Biden kuri uyu wa kane, yanenze Donald Trump n'abari bamushyigikiye bateje imvururu. Bwana Biden ari mu ngoro y'Inteko Nshinga Amategeko yagize ati: "Ni ku nshuro ya mbere mu mateka yacu umuperezida atatsinzwe amatora gusa, ahubwo yanagerageje kuburiza mihererekanwa ry'ubutegetsi mu mahoro ubwo abantu mu kivunge bavogeraga Capitol, ariko ntibabigezeho." Azamuye ijwi hejuru, Perezida Joe Biden yongeyeho ati: "Ariko nge nzaziba icyo cyuho." Perezida Biden n'abagize inteko mu ishyaka rye ry'abademokrate umunsi bawutangiriye mu cyumba cy'amateka cya Statuary Hall, kimwe mu bigize Capitol, abigaragambya binjiyemo ku ngufu mu mwaka ushize baburizamo ibarura ry'amajwi. Bwana Biden yagerageje gutanga ikinyuranyo hagati y'ukuri kw'ibyabaye ndetse n'igisobanuro kitari cyo byagiye bihabwa. Ibyo birimo ko no kugezana n'ubu benshi bo mu ishyaka ry'abarepublikani baranze kwemeza insinzi ya Biden mu matora yo mu mwaka wa 2020. Yagize ati: "Mwe nanjye ndetse n'isi yose twarabibonye n'amaso yacu ukuri kw'Imana ku byabaye ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere 2021 nuko bashatse kuburiza itegeko nshinga." Uyagashinjo yasimbuye ubwikunde no gushyira inyungu z'imbere. "Tugomba gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Ukuri rero nuko uwari perezida wa Amerika yacuze ndetse akwirakwiza ibinyoma byinshi ku matora ya 2020. Yabikoze uko kubera ko ashyira imbere ubutegetsi kuruta amahame, kubera ko yita ku nyungu ze gusa akazirutisha iz'igihugu n'iz'Abanyamerika." Byinshi mu bikorwa byo kwibuka by'uyu munsi biteganijwe kwitabirwa hanini nabo mu ishyaka ry'abademokrati, haba imbona nkubone cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga. Gusa hafi ya bose abagize Inteko Nshinga Amategeko bo ku ruhande rw'abarepublikani ntibari bubyitabire. Aya macakubiri mu kwibuka kikaba ikindi kintu gikomeye kibutsa imanga yari isanzwe hagati y'impande zombi yaje kurushaho kwiyongera kuva igihe amagana y'abashyigikiye Trump basunikanaga n'igipolisi bakoresha amaboko n'ibiti by'amabendera bashaka guca mu madirishya y'Inteko Nshinga Amategeko Capitol ngo baburizemo insinzi ya Biden.
Tuve muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tujye muri Afurika. Imikino ya nyuma y'igikombe cy'umupira w'amaguru cy'umugabane izatangira ku cyumweru muri Cameroon. Ibihugu ariko bifite ingorane zo kuzana abakinnyi babyo bari hanze Afurika. Virusi ya corona nayo iteye impungenge. Fidel Niyongabo aratubwira uko
abakinnyi b'ibihugu byose bizohiganwa bizeye ko bazo kwirinda kwandura COVID-19 ishobora kuba intambamyi mu gikombe cy'ibihugu byo muri Afurika cy'uyu mwaka. Imyiteguro y'ibihugu bitari bike byaranzwe n'abakinnyi batowemo umugera wa COVID-19 inyuma y'uko bipimishije. Ibyo byaratumye bategerezwa kwikumira. Igitigiri cy'abakinnyi bemerewe mu migwi iserukira gihugu cyarongerejwe kuva kuri 23 bashika kuri 28 kugira rirekurire guhangana n'ingaruka COVID-19 ishobora kugira kuri abo bakinnyi. Abakinnyi bari mu migwi iserukira gihugu bariko bahura kandi n'ibibazo by'amahoteli n'ibibanza abakinnyi bimenyerezamwo muri Cameroon bidakwije ibisabwa. Imyiteguro yo kwakira ico gikombe yacerewe yatumye umugwi nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ukoresha inama yihutirwa mu kwezi guheze yiyumviye ivyerekeye guhagarika igikombe c'ibihugu vyo muri Afrika c'uyu mwaka. Yamara umuyobozi mukuru wa CAF Patrice Motsepe yafashe ingingo ko ico gikombe kiba nk'uko bitegekanijwe. Yizeye ko ico gikombe kizoba atabibazo bikomeye bibaye. Muri ivyo vyose ikidatomoye no kumenya igihugu kizotahira intsinzi inyuma y'ukurukino rwa nyuma rw'ico gikombe rukinywe ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri, ni mu gihe ibihugu bitari bike bishobora gutsindira ico gikombe. Igihugu ca Algeria nico casindiye igikombe c'ibihugu vyo muri Afrika giheruka kuba hari mu mwaka w'2019 mu gihugu ca Misiri. Kikaba kije mu gikombe c'uyu mwaka kimaze igihe kirekire kidatsinzwe mu nkino cakinye mu nyuma yaho. Ibihugu vya Misiri, Maroc na Tunisia nivyo bindi bihugu bifise amahigwe y'ugutsinda igikombe c'uyu mwaka. Ghana, Cote d'Ivoire na Nigeria vyigeze gutsinda ico gikombe muri kahise biratanga icizere. nyamara mu minsi yavuba ico cizere gisa n'ikitigaragaje. Abitegereza ibintu bavuga ko Senegal ariyo isa n'ifise amahirwe kurusha ivyo bihugu. Yarangije mu kibanza ca kabiri mu mwaka w'2019 yarongereje ingufu zayo kuva ico gihe mu kumvisha abakinyi batari bake bavukiye mu Bufaransa nyamara bafise amamuko muri ico gihugu kuza kugikinira.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, aya makuru naha ahumurije, mbashimiye ko mwayakurikiye. Mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika, kandi mugire umugoroba mwiza. Murakarama.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Imyaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nanyeka. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu.
abarundi babonye James Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu ya ni kemerije abarundi babonye James Jean-Baptiste.